Ndafise umugenzi avuga ko ari n'ingorane zo kuriha amadeni. He, wambwira ideni ico arico?
Ideni ni amahera ufitiye umuntu kandi utegereza gusubiza. Ashobora kuba ari ingurane canke ayo utarishe aturutse kuvyo ukoresha mu nzu.
None mugenzi anje yovyifatamwo gute?
Akeneye kumenyesha ishirahamwe afitiye amahera ko bimugoye kuyariha. Vyomufasha gutora uburyo bwomworohera kuyasubiza. Akeneye umufasha naho yohamagara inomero 1800 727 727 aho kugira ngo aronke umuhanura atacarinze gutanga.
Avyihojejeho vyomugendera gute?
He, atarisha amadeni ku gihe ashobora kugira ingorane zikomeye, birashobora no kumutwara ayandi mahera.